Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa moya n'igice z'umugoroba I Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa mbere tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2015. Hano muri studio ya 17 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema.
Oya ibyo ni turinda kubisigura kuko umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bihabwa n'ibwirizwa shingiro iyo abona yuko bikwiye cyangwa bikenewe arahindura abashikiranganzira nta kibazo.
Uwo ni Gervais abayeho umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu mu Burundi avuga ku ivugurura rya guverinoma.
Ndumva umuntu ari mushikiranganzira yo kwivuna abansi iyo hageze mu gihe nk'iki arafata intumbero agagarira umutekano wa bose n'agaho yegamira.
Naho uwo ni Charles Nditije umuyobozi w'ishyaka Iprona ritemewe na leta. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka ariko amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Fideli Niyonga.
Urakoze Edi ku makuru twateguriye dutangure kuyerekeye Burundi aho imyirekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cha President Petero Nkurunziza yabandanije uno musi wa mbere mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura. Bwari bubaye bwa mbere iyo myirekano iba mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura kuva habaye igeragezwa rya kudeta mu ndwiheze. Abasirikare ba leta ari mu bice by'igisagara cha Bujumbura aho bari bashingishije ijisho bari mu myirekano aho yari kibera. Aba ba mu gisagara cha Bujumbura batangaje ko bagabishijwe ku byerekeye kugira iyo myirekano. Imbere yaho abasirikare barahagaze hagati y'igipolisi n'abari mu myirekano batanye mu mitwe mu ndwi zirangiye. Muri ico gihe ubuzima bubandanya nk'uko busanzwe mu gice c'igisagara cha Bujumbura cha Kamenge. Igice abashigikiye umugambwe uri ku butegetsi bakomeyemwo aho ivyerekeye imyirekano bidasa n'ibibaraje ishinga icemezo ku gisagara cha Bujumbura ciciyemwo ibice ku vyerekeye gushigikira imyirekano. Intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu karere k'ibiyaga binini Said Jinid yaragarutse I Bujumbura ku munsi wa gatanu w'indwi iheze inyuma y'uko yitavye inama y'abategetsi b'ibihugu vyo mu karere ko muri Afrika mu buseruko I Dar es Salaam muri Tanzania yari yerekeye Burundi. Yabandanije kugirana imibonano n'abaserukira imigambwe amashyirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'amadini abategetsi ba leta n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi mu mugambi wo gusubira gutuma ko ibiganiro mu minsi iri imbere. Yabonanye kandi uno munsi kuwa mbere n'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe amatora. Naho ku makuru yo hirya no hino yo mahanga abagwanyi b'abashite bariko batera baja uno munsi kuwa mbere ku nkengera z'igisagara cya Iraq cya Ramadi inyuma y'uko umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Iraq Haide al-Abadi asabye abamufasha inyuma y'uko umugwi Islamic State ufashe ico gisagara. Abo bagwanyi b'abashite bashobora guha inguvu inteko zijeje umutekano mu gitero cyo gusubira kwigarurira igisagara cya Ramadi umugwa mukuru w'intara ya Amba. Abo bagwanyi baragwanye bari kumwe n'inteko za leta y'igihugu cya Iraq mu gufata igisagara cya Tikrit mu kwezi guheze. Abagwanyi b'umugwi Islamic State baradugije ibendera ryabo mu gisagara cya Ramadi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yarerekanye ko yishimiye ko inteko za leta ya Iraq zizosubira kwigarurira igisagara cya Ramadi. Abategetsi bo muri icyo gisagara batangaza ko ingwano yamaze iminsi itatu yahitanye abantu 500 abandi 2,000 barava muri icyo gisagara kiri ku birometero 125 mu burengero bw'umugwa mukuru wa Iraq Baghdad. Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwariyamirije gutana mu mitwe mu ntara zitatu zo mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko no kubandanya kurenga inshuro zitari nke ku masezerano yo guhagarika ingwano leta ya Sudani yo mu bumanuko n'abagwanyi ubutegetsi bateye kwigikumu mu mwaka uheze. Mu itangazo ejo ku munsi w'Imana urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwamenyesheje ko igitero cya leta ya Sudani yo mu bumanuko mu ntara ya Unity catumye haba ubwicanyi bukomeye abantu 100,000 barava mu zabo mu gihe byahagaritse itangwa ry'imfashanyo ku basivili muri ako karere. Urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi rwagirije abagwanyi ubutegetsi kuba bagize igitero mu gisagara cya Malakal mu ntara ya Upper Nile. umugwi w'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko bimaze igihe bigerageza guhuza mu ntambara hagati ya leta ya president Salva Kiir n'abagwanya ubutegetsi bashigikiye Riek Machar yahoze ari cegera cha president. Ivyo bihugu bikaba vyamenyesheje ko bibabajwe bikomeye n'ubwicanyi bw'abagwanya ubutegetsi mu gisagara cha Malakal. Ivyo bihugu vyasavye impande zose gushira mu ngiro amasezerano hagati yazo no gutorera inyishu ibibazo hagati yazo biciye mu mahoro.
Arakoze cyane Fideli Niyongabo utugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Imwumva ni gahunda radio yacu tubagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri Facebook mushobora kudusanga kuri VOA radio yacu mugakanda like maze mukaba abakunzi bacu. Naho kuri site yacu ni kuri www.radioyacuvoa.com. Ikaze ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'iminsi habaye igerageza ryo guhiruka ubutegetsi ku ngufu mu Burundi, Perezida Petero Nkurunziza yahinduye guverinoma ye maze yirukana bahoze ari Minisitiri w'Ingabo General Poncier Gaciubwenge na Laurent Kavakure w'Ububanyi n'Amahanga. Alain Nyamitwe wa ambasaderi w'u Burundi i Addis Ababa mu muryango wa Afurika Yunze Ubumwe niwe wagizwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mushya. Ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wanjye Frederic Nkundikije yabibaje umuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu Gelve abayeho.
Abasikiranganze bakuwe n'uwo imigenderanire no gufasanya n'ibindi bihugu yasubirijwe na ambasaderi Alain Nyamitwe. Hakuwe kandi umusikiranganze wo kwivuna abansi no gutunganiriza abahoze ku rugamba yasubiriwe na Emmanuel Ntawumvukiye. Hanyuma hasubirizwe kandi umushikiranganzi w'ubudandaji amahingurira amaposita n'ingenzi yasubirizwe n'umufasoni yitwa Irina Inantore.
Murashaka kutubwira ikintu abo bashikiranganzi baneguwe?
Oya, ibyo ni turinda kubisigura kuko umukuru w'igihugu arafise uburenganzira bihabwa n'ibwirizwa singiro iyo abona yuko bikwiye cyangwa bikenewe arahindura abashikiranganzi nta kibazo.
Amategeko ari kurera umukuru w'igihugu uhindura abashikiranganzi igihe amaze kwiyandikisha kugira ngo aze yitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
arabimurekura neza cyane, yataba bimurekura ntiyari kubikora.
Intumbero iyo ngingo yo guhindura abashikiranganzi muri iki gihe mu Burundi habaye kudeta itashizwe mu ngiro ika ya itashoboye gushika umugambi ishinze niye
ibyo ari byo byose ba mu gihugu abashikiranganzi cyangwa leta barakurikiranwa ibikorwa bakora n'ibintu bya minsi yose. Rero ubuzima bw'igihugu ntibwahagaze ngo nuko hari abantu basatse guhindura leta. Ni ukuvuga rero barabasikiranganzi baba abandi bakozi bakuru bakuru mu gihugu mbere na bato bato baguma bakorera igihugu kandi ibintu bakora birakurikiranwa ku munsi ku munsi. Ibyo rero abategeka igihugu na cyane cyane umukuru w'igihugu aravyisimikiza cyane mu kugira ngo afate ingingo yo guhindura uyu tankuri.
Umushikiranganji yahora ajejwe ukwivuna amansi Gaciubwenge Poncien yararizwe n'abamwe bashatse kugira kudeta bavuga ko bari kwategurira kudeta hamwe ivyo biri mu bintu vyoba bihitanye ikibazo ciwe.
Ivyo ni cyane kibazo kiri mu butungane cyangwa mu iperereza cyo ni kibazo byo ntashobora kwishura ubu muri aka kanya.
Abo bashikiranganji bazotangura amabanga yabo ryari?
Iyo bibaye gucyaye ntibifata umwanya muremure bacaba batangura kwitegura mu minsi mike bazotaba bababwira bitegure baze kurahira imbere y'umukuru w'igihugu. Ntituramenye ikiringo kizohaba kugira ngo baze kurahira ariko nibaza ko bidashobora gutebana gatoya.
Hari abandi bashikiranganji bazokurwa muri iyi minsi canke n'urwo rutonde rwa nyuma rurangiye?
Ivyo ntavyo nomenya, ivyo ntavyo barambwira ngo nsikirize abanyamakuru n'ibimenyesha makuru.
Gervais Abayeho, umuvugizi wa Presidency y'u Burundi, murakoze cyane rwose ku kanyuma duhaye.
Nyuma yuko guhindura guverinoma mu gihugu cy'u Burundi, abatavuga rumwe na leta bo basanga guhindura guverinoma kwa Nkurunziza ari ikimenyetso cyo gukomeza ingoma y'igitugu. Ibyavuzwe na Profesori Charles Nditije, umuyobozi w'ishyaka IPRONA ritemewe na leta, mu kiganiro nanone na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
kurindira bashikiranganje cyerekanye yuko umukuru w'Petero Nkurunziza avuga ati jewe nafashe intumbero yo kudadaza gukoresha inguvu byanga byakunda nitoze ubwira gatatu ati rero umushikiranganje kumbore adafata intumbero ibereye adidinganya atavuga rumwe na jewe ngo abume nuko mboma ntaco amariye ndangure kumushikiranganje wo kwivuna abansi uravye ingena yabifashemwo ubwa mbere umengo ntanze imbere ya sharafise kuko amengo ntagira ahagaze uno munsi yaravuga ati ikibuka yakavuga ikindi akavuga ati abo bari baragira imyerekano biyamira ikirego cya gatatu n'abagumutsi kandi tubafata nk'abagumutsi mbwavuke akavuga ati intwaramiheto n'ibikore zisunze amategeko zisunze intumbero zahawe cyagiyeho zegamira
ku bwanyu mushikiranganje nditije uyu mushikiranganje yarakwiye gukurwa
ahubwo bari baramutebeje mugabo ikibabaje ntibamukuye ngo bashe ibintu mu buryo bigene neza kuruta kuko n'ubwa mbere kuva ubu nibwo atari gukamera bumaze kwikukira nimba mvuze kuri repubulika ngo kumana n'ibyo kumushikiranganje kubira abantu atari umusirikare uwo muntu bafashe rero nta n'uwundi ni kumenya mugabo kugira bafate umusivire ngo bamugire umushikiranganje ariko ibona abansi kandi igihugu isa n'ikiri mu ntambara bagombye kumbure mu kubivuga ati ngomba yuko umushikiranganje wo kuvuna abasa bigishusha akaguma mu biro ibintu bifatwe mu minwe n'umukuru w'ibiro bw'intwara mpeto kugira ngo uko abyumva ace akoresha ingufu akoresha ikenye mu kwiyamiriza bose bariko badashaka ingo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu
umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi yahora ari umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi ponsien gacibwenge yaragirijwe na bamwe mu bafashwe ko batunganije kudeta bavuga ko nawe nyene yahora ja mu manama yo kutembagaza ubutegetsi ivyo birego byashikirijwe nabo bantu bagirizwa ivyo byaha bya kudeta mwavyakiriye gute mwebwe
urumva ivyo navuze urumva umuntu ari mushikiranganje ariko kwivuna abansi iyo hageze mu nkibi arafata intumbero agagarira umutekano wa bose nagira aho yegamira ngo n'umuntu agize ati ngo reka kugitsure cy'umukuru w'igihugu ntakurikize amategeko y'intwara mpeto agahengama bica bimusamburukana yabona ariko ukumbure yuko hari abasoda bavuga bati nyabona twisunga amategeko tube intwara mpeto kuko atawuzegamiye ntidukorere umukuru w'igihugu
n'ivyaba ivyo birego ari vyo murumva ko atariko akorera umukuru w'igihugu ahubwo yari kwa mugwanya
sinzi ko yambwa ari batamugwanije mugabunga nimba yagiye mu bagomba guhirika ubutegetsi buke yakabigarama murumva ni ntacho yafashije baba bagomba guhirika ubutegetsi cyaba ya umukuru w'igihugu kuko mu bisanzwe uri umukuru w'intwara mwe turi umushikara ariko ivuna abansi uraba ikiruta ikintu ti none ko igihugu keze mu mayira abiri ico no gukora kuri igihugu tikize mu kaga no kuri iki no kurikira umukuru w'igihugu cyangwa no kurikira abakuhirika ubutegetsi cyangwa no kurikira ikintu kiza n'umutekano ku neza ya bose akabuza abagomba guhirika ubutegetsi akongera kandi akabuza n'umukuru w'uko yitoza ko bidakibike ku bibite ku bibi n'ibiri bashingiro n'amasene ya rushe yari kuhagara hagati kabwa ati ku neza y'abanyagihugu yakwa umukuru w'igihugu witoze namwe bwe ntwaramyeto n'umukuru w'ubutegetsi
uwo yari Charles Nditije umuyobozi w'ishyaka iprona ritemewe na leta mu kiganiro na radio Ijwi rya Amerika. Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu. Yeah. Radio Ijwi ry'Amerika samoya ni minota 45 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Dukomeze amakuru yacu. Tugume mu Burundi, imyigaragambyo mu mujyi wa Bujumbura yamagana kongera kwiyamamaza kwa Perezida Petero Nkurunziza yongeye kubura. Igisha muyabaye uyu munsi nuko ingabo z'igihugu zasimbuye igipolisi mu kurinda no gukumira abigaragambya. Tabita Mukamusoni yakurikiranye iyo myigaragambyo akaba tugezaho inkuru ikurikira.
Mumakariti ya Musaga, Cibitoke, Nyakabiga, Nangagara, imyerekano yabaye hose harangwa n'abasirikare benshi co kimwe no mwibarabara. Abagira imyerekano wasanga banyanyagiye kubera abasirikare bari ngaho bafise n'imigwanisho bikomakomeye. Bamwe mu basirikare ngo babwira abanyagihugu ko baza kubarasa ku maguru kugira ntibasubire kwiruka. Ahenshi barasa amasasu yo hejuru. Uyu munyagihugu wo mu Cibitoke yari yafashwe acarare kugwa mu mugongo wiwe hari n'ibikomere.
Mbona bande kuri Jasinda bitahura gusabambiye yuko ko bandekuye badasubira kumbona ngaha mwibarabara ngo ngerageze mbwire n'abagenzi banje bose ngo ntagire uwo basubira kubona kubera ko batugereranya nk'abatembagaje ubutegetsi bambwiye ko baca bandasa
subiye mwibarabara
yego kandi nakubiswerega no ngaha nakubiswe no ngaha inyuma nakomere
weno ni nk'umuvyeyi impande zose zisabika ivyo genda gute jeco no sabambona yuko uwo mugabo yopfa ku butegetsi kubera manda yiwe yahet kubera ni yapfa ku butegetsi abanya ubwo ntawuto swa kubabona nga mwibaza ko avuye ku butegetsi ivyo bintu byo kuvuga ngo mutekano muke kuko si watwara wenyene mwibaza ko bizoca bihe uya barashobora gutora ubundi none ni wabituma ibi byose kumusagaho ibintu ntivyari byoroshye abagira imyerekano bari baturi ibintu mwibarabara kugira ntihagire ubinjiramo uruhande rumwe rw'abasirikare rwashatse kurasa abagira imyerekano urundi ruhande ruranka
kandi harasho wenyene ko turasa wenyene ariko ngo nundi mugabo avuga gutora mwizobe
Ivyo vyatumye impande zibiri z'abasirikare zihakwa gucanamwo aho mbere harinze kuza ubumvikanisha. Mukamenge ubuzima ho burabandanya ukuri kwamye bamwe mu banyagihugu bavuga ko bunze ubumwe
muri make abantu barabona nko nakubiye mwabo ntibabona kumwe tubuga nga mukamenge tubatekaye muri make gusa cyari gihari nibiganiro kandi biganiro navyo nyene ni ngombwa yuko bose batageza kujumva kumwe
kizigenza wacu ari nkajya kandi yabaye muri d'Afrique turamwemera ngaha mu Burundi bitagenza uko ntakundi
mukamenge twabonye amagume menshi inzu zarasambu ahandi bari mu 94 ntanzu nimwe yigeze isambugwa mu Ngagara mu Cibitoke mu Nyakabiga kubera ubuzima abanyakamenge babayemwo gutandukanye nubwo abandi babaye
naho biruko harabavuga ko bari bifuza kuja mu myerekano mugabo ngo baratinya
hariho ababishigikiye hariho abantu babishigikiye
yari wengine wakwa mode wafungwa
ubuzima burabandanye kuri kwani ariko gusa iyo tubonye nko ngaha mu Ngagara baduze zatubona imbonera kure zimanuka kubatangira amazi batangiriye twebwe rero bamwe bamwe turagira ubwo mu wagiye nko mu ibarabara bakamenya ko wagiye mu ibarabara ntumenya n'irengero ryawe
mu mabarabara rero imitego abanyagihugu baba bateze abasirikare baca bategeka abanyagihugu ko bayikura bo nyene gutyo bagasubira kuyisubizaho kwamengo n'urukino rwo kwinyegezanya i Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika.
Arakoze cyane Tabita Mukamusoni. Tunyaruke twambuka umupaka tujye mu Rwanda. Impunzi z'Abarundi zahungiye mu Rwanda ziravuga ko nubwo buzima buzigoye zidashobora guhunguka ku bushake. Kuri ubu hari abajya gusabiriza ibiribwa kubera ngo amafunguro bagenerwa arimo impungure abagwa nabi. Eric Bagirubusa aragaruka ku mibereho y'impunzi zo mu nkambi ya Gashora.
Mu masaha ya saa tatu za mu gitondo mu nkambi ya Gashora, aba bari muri bisi zibimurira mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe.
Ebana kweli na mutekano sinzosubira iwacu jewe. Nabonye atabaye neza. Nda byanse kabisa ujumbura mu Burundi niyo mva. Natanze mensi gushika ngaha. Uko nyene.
None uwerekeje hehe?
Jewe. Nirekeje aho abantu haye banjamika neza abantu. Jengene ya mahoro mu mutima wanje. Sinkeneye kuhama niruka n'amasasu misi yose. Abapfuye twarabahebye.
Pita yemeye kuzoreka kuwitoza cya kiringo igira gatatu. Niho twe tube barundi tuzotuza.
Abari mu nkambi ya Gashora barinubira amafunguro bahabwa yiganjemo impungure zidahinduka.
Kuko kwanje
Gutembera kandi muri iyo nkambi ya Gashora mu karere ka Bugesera ugenda ubona impunzi zitonora ibishyimbo bibisi basaba mu baturiye iyo nkambi abaganiriye n'ijwi rya Amerika bamaze ibyumweru bibiri bageze muri iyo nkambi.
Mwaramutse se?
Mwaramutse.
Amakuru. Uraho nawe? None muri gutonura mwahinze ryari? No kuvuga ngo mumaze kugira inshuti hano? None kuki mujya gusaba se kandi babaha hano ibyo kurya bimeze?
Urumva abana birapagora kugira babifungure nobo ibikabagora kugira babunge.
Kubera uburyo bari kugenda bimurizo mpunzi bazivana mu nkambi y'agateganyo y'Agashora bazijyana mu karere ka Kirehe mu nkambi ya Mahama, ubu noneho ntihakigaragara baburaho kurambika umusaya ijoro riguye. Naho kandi gutera akajisho mu bwiyuhagiro n'ubwiherero bwubakishije amahema, nta mwandu uhita ugaragara ariko umuntu uko ni wose. Muri iyo nkambi y'Agashora byibura ku munsi abana 170 bahurira hamwe bafata amafunguro y'abazonzwe n'imirire mibi. Ni indwara bavuga ko baturukanye iwabo. Mu rwego rwo kugira ngo bwire, udukino duto duto duhugenza abatari bake biganjemo abato, aba bakinaga amakarita.
Ho mama yawe. Karabagomboyesha, karabagomboye.
Ekamba hibitego.
Niko ba boss. Mwaramutse.
Mwaramutse.
Ndababona murimo murakina amakarita.
Twaryohewe.
Mwaryohewe mwese murabizi?
Yes.
Mwabyigiye hano se bimeze bite?
Twaje tubizi.
Ariko amakarita mwayaguriye hano?
Twayaguriye ino.
Nuko beri kimwaguza amakarita se?
Eh.
Neko tangiriye tuzakurima. Mwashaka
umukino
ryoshye.
Kugira ngo turonke aho tuba duteramye turebe ko amasaha yuguma yiterera. None umunsi ukarangira vuba.
Abo bose murabigisha?
Bose nta n'umutabizi.
Mugenda musimbura na mute ko mbona muri benshi kugira ngo nabandi batagira irungu
ubundi uko bimeze. Urabona ibi nibitego tuba twahaye iyo tubirangije duca duhaguruka tukabisande bakanze bakicara nabo babirangiza bakavamo tukicara.
Imibare ituruka muri iyo nkambi igaragaza ko abahunga bava mu gihugu cy'u Burundi bari mu 100 ku munsi, mu gihe mu minsi ishize abashoboraga kuba bake bageraga muri 70. Kubahunze mu ijoro ryejo bavi Bujumbura bo ntibemera ko hari gisa na kudeta cyabaye wabo.
Umuntu ari hanze arashobora kumva ko ari kudeta yateguwe cyane yabaye, ariko umuntu akwirikiranye ibibera i Burundi akaraba abatutwara ibyiyumviro benshi bafise, ntitwemera ko kudeta yateguwe cyane yabaye. Hariho umukino bita ninde mu Burundi, tubona ko ari ninde y'ubundi bwoko yagiye muri politike. Ninde mu Kinyarwanda birashusha n'ikintu bita inkinamico. Akintu cyo gusamaza abantu bagashira ibyiyumviro ahandi.
Kugeza ubu nta cyorezo kidasanzwe cyari cyagaragara nk'ikibasiza impunzi muri inkambi ya Gashora. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika Gashora mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu gitondo. Uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice, twongeye amakuru isa 12, isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10, isa 11 na isa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Samoya ni minota 54 i Burundi no mu Rwanda. Dukomeze amakuru yacu. Mu Rwanda urubanza rwa Leo Mugesera rwongeye gusubukurwa yisobanura ku buhamya yavuzweho n'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha. Mugesera yabwiye urukiko ko ubuhamya bw'abatangabuhamya bamushinja ngo bugizwe n'ibinyoma ndetse n'amabwire. Ntiyatinye no kuvuga ko hari abagiye bamucurira ibinyoma ngo bakabiha abamushinja bo bakabishyiraho umukono gusa. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kabaye.
Mugesera ushinjwa kuba yaravugiye ijambo kukabaya mu 1992 iryo jambo ubushinjacyaha bufata hiryakanguriraga abahutu kwica abatutsi abatanga bo bamya batandukanye bageze mu rukiko bavuga ko bamwiboneye avuga iryo jambo ndetse abandi bakavuga ko babwiwe iryo jambo rya Mugesera ngo ryaje kuba intandaro y'ubwicanyi bwari kurikiye ubwere mu rukiko Dr. Leon Mugesera yavuze ko iyo batanga bo bamya bamushinja ari amabwire imvugo zinyuranye ndetse ngo nibyo yacuriwe ubugenzacyaha bigahabwa abatangabuhamya ngo babimushinje Dr. Leon Mugesera yabwira ukiko ko mu manza nshinjabyaha amabwire nta mwanya ahabwa ko umuntu avuga ibyo yiyumviye n'amatwi ye kandi yaniboneye Dr. Leon Mugesera yatanze urugero rw'uburyo abatangabuhamya bamushinja bagiye banyuranya amagambo y'ibyo bavuga maze abwira ukiko ko mu buhamya bw'uwitwa Salamu w'Imana yabwira ukiko ngo yiboneye Mugesera ari gusoma imbwirwaruhame Mugesera yabwiye urukiko ko yahise abaza uwo mutangabuhamya niba iryo jambo yararisomaga ku mpapuro umutangabuhamya ngo amusubiza ko Mugesera yabikuraga mu mutwe we ibi Mugesera yavuze ko ari ukwivuguruza Mugesera avuga ko ijambo ryo kukabaya ryabaye ariko rikongerwamo ibindi atavuze yakomeje agaragaza ko abatangabuhamya bamushinjije ari abantu bahantu hamwe ndetse ngo bakaba bafite n'icyo bapfana ibituma ngo agire impungenge ku buziranenge bw'ibyo bamushinjije Dr. Leon Mugesera mu batangabuhamya bamushinja barenga 20 ageze hafi muri 1/2 yerekana ko ibyo bamuvuzeho ari ibinyoma nyuma y'abatangabuhamya bashinja Mugesera nawe yari yasabwe gutanga bazamushinjura gusa kugezana n'ubu nta mutangabuhamya we yari yashyikiriza urukiko ngo rubashe kumuhamagaza urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kabiri Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti muduteza amatwi turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba ariko mbere yuko dutandukana reka twongere tubibutse amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na Fidel Niyongabo
Urakoze Edi twabwiye ku makuru yerekeye Burundi ku imyirekano y'ukwiyamiriza ikindi kiringo cha president w'Uburundi Petero Nkurunziza yabandanije no musiko wa mbere mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura bwari bubaye bwa mbere iyo myirekano iba mu mabarabara y'igisagara cha Bujumbura kuva habaye igeragezwa rya kudeta mu ndwiheze abasirikare ba leta bari mu bice by'igisagara cha Bujumbura aho bari bashingishije ijisho abari mu myirekano aho yari kibera aba mu gisagara cha Bujumbura batangaje ko bagabishijwe kuvyerekeye kugira iyo myirekano imbere yaho abasirikare barahagaze hagati y'igipolisi n'abari mu myirekano batanye mu mitwe mu ndwi zirangiye kwindi nkuru twababwiye ko intumwa idasanzwe ya ONU mu karere k'ibiyaga binini Said Jinit yagarutse Bujumbura ku munsi wa gatanu w'indwi iheze inyuma yuko yitavye inama y'abategetsi b'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko I Dar es Salaam muri Tanzania yavuga ku Burundi yabandanije kugirana imibonano n'abaserukira imigambwe amashirahamwe adarani ivyicaro vya politike n'amadini abategetsi ba leta n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi mu mugambi wo gusubira gutuma ibiganiro mu misi iri imbere yabonanye kandi uno munsi kuwa mbere n'umukuru w'ugwego rw'igihugu rujejwe amatora mu Burundi abagwanyi babashite bariko batera baja uno munsi kuwa mbere ku nkengera z'igisagara ca Ramadi muri Iraq inyuma yuko umushikiranganje wa mbere w'igihugu cha Iraq Haider al-Abadi asavye abamufasha inyuma yuko umugwi Islamic State ufashe icyo gisagara aba bagwanye babashirite bashobora guha ingufu inteko zijeje umutekano mu gitero cyo gusubira kwigarurira igisagara cha Ramadi umugwa mukuru w'intara ya Amba aba bagwanye baragwanye bari kumwe n'inteko za leta y'igihugu cha Iraq mu gufata igisagara cha Tikrit mu kwezi guheze Abagwanyi b'umugwi Islamic State baradugije ibendera ryabo mu gisagara cha Ramadi ku munsi wa gatanu w'indwi iheze umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry yarerekanye ko yishimiye ku inteko za leta ya Iraq zizosubira kwigarurira igisagara cha Ramadi abategetsi bo muri icyo gisagara batangaza ko ingwano yamaze iminsi 3 yahitanye abantu 500
Urakoze cyane Fidel Niyongabo kuri ayo makuru magufi inshuti mwari muduteza amatwi aha niho dusoreje ibigano byacu byo kuri uyu mugoroba dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wadufashije kwegeranya ibi biganiro kuri mikro hano I Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.